VOA. Hiri, Newsweek Amerik. Kaze mu biganiro byacu kuri Radio Inshuti ya bose imvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
Uno munsi rero twebwe muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose cy'u Burundi bitubona bo aza kutubonera mu nkono twibonemo
uwo ni cyagera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi Gaston Sindimwo avuga ku byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kukugene aravuga rero kukugene ikibazo cy'umutekano cifashe mu Burundi umushikiranganje rero ubutungane muri America Jeff Sessions avuga ko atazogira uruhara mwitohoza ku byo ku Burusi yabwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu muri America mu mwaka uheze mu gihe bizoba bikenewe Abanyagihugu bo mu gisagara ca Afmadou mu bumanuko bwa Somalia baremeza ko habaye gutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare b'inteko za Misom hamwe n'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab kuri uwa kane. Perezida wa Gambia Adama Barrow yashitse no Moscow kane mu rugendo mu gihugu ca Senegal cagize uruhara rukomeye mu kumufasha gushika ku butegetsi. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri isaha mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganje ajejwe ubutungane muri leta zunze ubumwe za Amerika Jeff Sessions avuga ko atazogira uruhara mwitohoza ku byo ku Burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka uheze mu gihe bizoba bikenewe abademokrate mu nama nshinga mateka n'inama nkengu za mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika basaba Jeff Sessions kutagira uruhara mwitohoza ku vyuko Burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze gucanga atanga imihoho ivyo inyuma yo kubaronsa makuru ko Jeff Sessions yabonanye mu mwaka uheze na ambasaderi w'u Burusiya muri leta zunze ubumwe za Amerika Sessions yashigikiye Donald Trump igihe ariko yiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umuhanuzi wiwe mu gihe yari mu nama nkengu z'amateka ya Amerika inyuma yo kwagenywe kuyobora ubushikiranganji bw'ubutungane yarabajijwe igihe yari karemezwa muri ayo mabanga mu kwezi kwa mbere ico yokora hamwe byo kuyonekeza kw'abari bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cha Donald Trump bavuganye n'abaserukire b'Urusiya yishiye ko atigeze avugana n'abategetsi b'Urusiya yamara Sessions yarabonanye na ambasaderi w'Urusiya muri Amerika Sergey Kislyak mu kwezi kw'indwi mu kwezi no mu kwezi kw'icyenda Jeff Sessions avuga ko yabonanye na ambasaderi wa leta wa Burusiya mabanga yiwe yokuba ari mu mugwi inama nkenguza amateka ujejwe ibibazo bijanye n'ivya gisirikare muri Afrika abanyagihugu bo mu gisagara cha Afmadou mu bumanuko bwa Somalia baremeza ko habaye gutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare b'inteko za Amisom hamwe n'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab kuri uyu wa kane mu gitondo bavuga ko urwo rugamba rwatanguye inyuma yaho inteko za Kenya ziri muri Amisom zifatanije n'abasirikare ba Somalia hafi y'igisagara cha Afmadou ayo makuru avuga ko indege zitagira abadereva bita drone mu rurimi rw'igifaransa canke za kajugujugu zakoreshejwe muri ico gitero abasirikare ba Kenya bemeje ko bishe abagwanyi 57 ba Al-Shabab muri ico gitero yamara ayo makuru nta zindi mpande atawuzegamiye zirayemeza Muri ico gihe abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abigisha b'abanyakenya bari mu ikambi y'impunzi ya Dadaab. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguriye tubandanize ku makuru yerekeye akarere ka Afrika. Perezida w'igihugu cya Gambia Adama Barrow yashitse no Moscow kane mu rugendo mu gihugu cya Senegal cyagize uruhara rukomeye mu kumufasha gushika ku butegetsi bitegekanijwe ko urugendo rwiwe muri Senegal ruzoshika ku munsi wa gatandatu nirwo rugendo rwa mbere azobagize mu mahanga kuva ashikiye amabanga ya Perezida Barrow yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Gambia mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze yamara mu kiringo cindwi zitandatu. President yarahari ico gihe Yaya Jame yaranse kwemera ko yatsinzwe mu matora. Kubera impamvu z'umutekano, Adama Barrow yahungiye ku mugwa mukuru wa Senegal, Dakar, ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Senegal n'ibindi bihugu byo mu burengero bwa Afrika biri mu ishyirahamwe CEDEAO byarafashe ingingo zigenewe kubona ko Yaya Jame avuye ku butegetsi. Perezida w'igihugu cya Senegal, Macky Sall, yakiye Adama Barrow ku kibuga cy'indege ku mugwa mukuru Dakar igihe yashika mu rugendo rwiwe muri Senegal. Bitegekanijwe ko batangirira hamwe ikiganiro ku muhingano w'umunsi wa kane mu ngoro ya Perezida Sall. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umumenyesha makuru wo mu gihugu cya Chad yarekuwe atacaha yagirijwe iminsi ine inyuma yuko afunzwe yagirijwe ko yasohoye inkuru inebagura perezida wa Chad Idriss Deby. Daniel Mgajadum akorera ikinyamakuru Tribune Info yarekuwe ku munsi wa gatatu ku itegeko ry'umushikiriza manza. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abamenyesha makuru Reporters Sans Frontières ryiyamirije ifungwa rya Daniel Mgajadum. Iryo shyirahamwe ritangaza ko yatawe mu mvuto n'ibiro bijejwe iperereza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uno mwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, naho ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro nyarwanda rishinzwe gutanga intererano mu by'amategeko bwerekana ko igitigiri kinini cy'abanyarwanda batazi uburenganzira bwabo mu bijanye n'amategeko. Ibyo bituma umunyagihugu uburenganzira bwiwe buhonyanzwe adashobora kumenya ahabariza ikibazo ciwe. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu baturage 5,503 bakoreweho ubushakashatsi, abagera kuri 4% no kuvuga barenga gato 200 nibo basubije ko bazi neza uburenganzira bwabo, naho 45% bavuga ko bazi buhoro ibigendanye n'uburenganzira bwabo, mu gihe abagera kuri 51% batazi namba uburenganzira bwabo cyane cyane mu byerekeranye n'amategeko. Munyamahoro Rene n'umuyobozi w'Ihuriro Nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko.
Twasabaga ko abaturage bakangurirwa bakwigishwa kubijyanye n'uburenganzira bwabo mu nama zitandukanye, haba mu muganda, ko byibura hajya habaho igikorwa cyo kwigisha abaturage amategeko y'ibanze n'ibyo twavuga by'amategeko ajyanye n'ifungwa n'ifungurwa cyangwa byo gufungwa by'agateganyo. Nubwo ari umudugudu byibura abaturage babasha kubimenya uburenganzira bwabo. Ingaruka zibageraho zikomeye nuko iyo umuntu atazi uburenganzira bwe ntamenye no kububurana. Icyo twabonye nuko uburenganzira bwabo kugira ngo azamenye ngo nimba ndi mfunzwe kuri polisi nzahagira iminsi 5, nimba muri polisi ngiye muri pariki naho nzagira indi iminsi 5, nimba ngiye mu rukiko bakemeza ko ngomba gufungwa by'agateganyo ya iminsi 30, yirangiye batarengeye rukiko ko byibura ngomba kujya gusaba ko cyakemezo bacyongeresha kugira ngo iminsi zaje, none ugasanga rero abaturage ntago babyumva.
Madame Mukamana Florence wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, umwe mu bagiye mu baturage akora ubushakashatsi, yasobanuye ibibazo basanganye abaturage ahari ni bishingiye ku bumenyi buke bafite mu bigendanye na tegeko.
Harabo twasanze abantu babo bamara amezi 3-2 bari kuri polisi batari baburana kandi batarajyanwe no muri gereza nibura ngo be bategereje ya minsi igenwe, ugasanga baracyaraho ngaho gutyo. Bityo rero umuturage ukabona ari mu gihirahiro, haze ngo umuntu warakatiye, haze ngo umuntu yaraburanye gutyo gutyo.
Kutamenya amategeko ku baturage bigenda bigira ingaruka zikomeye, nk'uko umuyobozi w'Ihuriro Nyarwanda ritanga ubufasha mu by'amategeko Bwana Kananga Andrew yabisobanurira Radio Ijwi rya Amerika.
Iyo batazi uburenganzira bafite, iyo batazi aho babariza, bigira impact yuko bicara ibibazo bakabigumana. Ejo hagira umuyobozi runaka usura abaturage bakamubwira ati, mfite ikibazo cyanjye kimaze imyaka 35, by'umwihariko gufatwa n'ifungo hari icyo twavugaga, rirahari amategeko arabiteganya na ngombwa, ariko hari uburenganzira umuntu agomba kumenya bafite. Ugomba kumenya yuko ufite uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango wawe igihe bagufashe bagiye kugufunga. Baragufata bakagufunga, nibyo bivamo by'agateganyo, bashobora gufata bakagufunga ejo bakakurekura, ariko hari uburenganzira ugomba kumenya. Niba bagufashe ukamenya yuko ufite uburenganzira bwo kubwira kuvugana n'umuryango wawe ukababwira yuko bagufashe cyangwa ufungiye ahantu runaka, ukamenya yuko ufite uburenganzira bwo bwa mbere bwibanze ubwo uko igiye bakivuga ngo baragufasha gufata cyangwa ari byo bakorega
gomba kuba ugomba kuvugana n'umwavoka.
Abakoze ubushakashatsi bavuga ko basaba leta kwigisha abaturage bakamenya neza uburenganzira bwabo ibigakorerwa aho abaturage bahurira hose yaba mu muganda rusange ndetse no mu nama zihuza abaturage. Maitre Nkongorera Urene umwe mu bakomiseri bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nawe yemeza ko leta ishyira imbaraga mu kwigisha abaturage ibikorwa binyuranye cyane cyane bibaganisha mu iterambere ariko byo kwigisha ku burenganzira bwa muntu bikiri hasi.
Inzego za leta ntabwo bashyira imbaraga zihagije mu kumenyekanisha amategeko no kumenyekanisha uburenganzira, tuvuge iby'ubuhinzi, iby'ifumbire n'ibyo byose ubona birimo imbaraga zihagije n'amafaranga ahagije mu rwego rwo kumenyesha abaturage. Ariko bijyanye no kumenyesha abantu uburenganzira bwabo n'amategeko usanga bikirimo intege nke bidahagije, wenda n'inzego zakabikoze ugasanga zidafite ubushobozi no kuvuga amikoro ahagije kugira ngo bikorwe.
Ubushakashatsi kandi bwasanze hakiri byinshi bikenewe mu rwego rwo gutanga ubutabera bwuzuye ku baturage. Bamwe mu bashubije bagaragaje ko byafashe igihe gisaga umwaka bategereje ko urubanza rwabo rurangizwa, abaturage bakerekana ko ikibazo cyo kurangiza imanza kikiri ingorabahizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Yasunta kuri iyo nkuru. Na kunkuru yerekeye Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yerekanye impungenge ku ruhara rutera rwiyongera rw'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bita Imbonerakure. Yatangaje ko abantu barenga 200 bazimanganye kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze biteye impungenge kurushiriza. Leta y'u Burundi ivyo iravyamiriza. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimo.
Ubwambere nuko ibyo uyo munyamabanga mukuru byose yavuze nta na kimwe Burundi twebwe nk'abategetsi b'Burundi tubona ko arico. Nibaza yuko uyo munyamabanga mukuru igihe tubonana naramubwiye yuko Yosimba i Bujumbura akaraba ibikorwa i Bujumbura, mugabo gushwira umunsi ntaraduhe inyishu, mugabo akaguma yandura ibihuha bica hirya no hino. Twebwe ugwaruka rw'Imbonerakure yavuga narababwiye kuva kera iyo babivuga nkuko babitanguye uno munsi mu Burundi abariho ingorane. Twebwe rero mu Burundi rwaruka rw'imihari yose cyangwa imigambi yose rumeze neza, rufashe neza, kandi twebwe abarongozi turashima imyifato y'imigambi ingaha i Bujumbura cyangwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ariko
mbese yuko ibyo mu byandiko yavuze birateye isoni, aho bavuga yuko abarundi imiliyoni 8 bose bari ku musego wa malaria. Mega wo Burundi yo bariko arakora ninde? Naze rero atira gashambara azi nkahi Bujumbura yirabire ibikorwa abarundi bariko arakora. Nawe niho yovuga ibyo avuze.
Ariko ngo
yavuze yerekeye ingwe.
Ariko ngo nta mwotsi uboneka inzo itari kwirasha muramaze kuraba neza ko mu Mbonerakure atabantu bakora ayo mabisha abantu bavuga.
Si mu Mbonerakure, mu Barundi bose canke mu bane gihugu bose nta mwonga uburisato ibidahizwe. Nukuvuga rero hari uwishe wakwikika mukiza uyica nk'ahandi utavuze ngo Imbonerakure. Murazi ibi twatanguye ibyitwa ngo vyatwaze manda batanguye kuvuga ngo Imbonerakure ngo ziko zikuru kuziko kukuri kwari gutegura ingene umuzo w'iyo inselection uba. Uno munsi rero twebwe muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose cy'u Burundi itubonabo aza kutubonera mu nkono twebwe tutiboneme. Nukuvuga rero bafise umugambi wundi banyegeje urumva n'umuntu ariko atubwira ngo manda ya kane twebwe tumaze imyaka 4-3 ngo tuje mu dutukeje matora bashaka ko kuvuno munsi duje mu kiringo cyo guharira manda ya kane ndega baremeye manda ya gatatu.
Hari amakuru atangazwa avuga ko kwigerekezo gicenda cyo ku kwezi kwa gatatu hatekanijwe inama mpuzamakungu ijeje umutekano ikaba mu bintu izo kwiga ikibazo cy'u Burundi. Mbega muba muramenyeshwa ikintu kizovuga ku Burundi?
Twebwe twaramubwiye twarabonye akanye ko kubonana n'uyu munyamabanga mukuru, twaramubwiye ibikintu cyose kizofatwa abarundi tutaterereye ibituraho, kandi twaramubwiye yuko neza yuko umuntu twebwe twabonye ko dashobora gukorana akazosubira kuvuga ibyere ku Burundi ibyo nibituraho. Twebwe turi byucigenge turi mishyamwe muzamakungu nk'ibindi bihugu dutegezwa gusonerwa nk'ibindi bihugu. Rero kuvuga rero naze ngaha arabi ibyo avuga arabi ko bisanga ngamugice
cyose. Umu kuri umushasha umuhari Senare de Charles Nditije yatangaje ko umuhari wiwe uzokoresha ingufu kugira ngo ugondoze leta ya muri mwo leta ya president Pierre Nkurunziza urundi buriteguriye guhangana n'uyo muhari mu ngufu uzokoresha izarizo zose
ndagubwira bacu mwari mu kirundi ngo mukobwa wiki yabwenge babonye ibicu birenze avuga ngo ni inkangaraje mu rugiwe nibaza ko ari byo ari parako kuko turamuzi kare aho bavuga ngo hakubyara bitinyo byara nibineshwa urabona ko yari ya aho hari nibaza ko atamurundi numwe yosubira kugira ubwoba bwabo bantu abo bantu ntaco bamaze kuko bo nyene ubwabo umugwi wabo nta numwe ashobora kuvugana n'uwundi uko bibasanzwe nayo bivuze kwakira bya mbere nuko rero twebwe barundi musubiye kurabinze mwavise leta mwitore mwavise abategetsi mwitore kandi mumenye ko atakintu na kimwe kizobahungabanya ku myaka itanu mwabatoreko abene igihugu nibareme ahubwo waje kukivi kugira ngo yishwe n'inzara kubera uruzubu nakintu
mu majambo make cyane gose mu kanya gatoyi uyu mukuru muhari Senare de Charles Nditije yahora akomoka mu gambwe ipona kabari ku rundi ruhande rwa ipona rutemewe n'amategeko mwavuga kiriye gute mu mwebwe mu gambwe ipona
ni nashaka kubakosora ubwa mbere yahora ari mu ngamo za Scan Ipron kuva mu 2015 yagiye mu runani rwitwa Senare abo rero usaba badasigara kuko bagwanije badasigara ivyo arimo ivyo ariko arakora n'uzo bibaza mu ngamo za Scan Ipron na rimwe ni ivyiwe bigatwe kiwe mbere umurazi ko yahora ari muri biro bikuru by'umugambwe baramutwara bamwe bo muri kuradira ya bitasyo ubona bonyine baramutaye nka kanuko kebwe rero urabaza ivyo umugambwe ibaza umukuru w'umugambwe kebwe abo o ntacu dusangiye ni hamwe ibirunge bitarunze nyuko nurunga runga naca dusana nawe
vice president wa mbere Burundi Gaston Sidimo murakoze cyane gose kukanye mwaduhaye
murakoze namwe kuri kumbaza yibaza
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Abana batatu bo muri site ya Gateri muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu Burundi nibo bamaze kumenyekana ko bitavye imana bivuye kuburaro budashemeye bavugwa ko babamwe muri yo site imiryango iri muri yo site itera kamo ababishoboye kuyigarukira ko umenyesha makuru wacu Diandonse yishikiye muri yo site yegeranirijwemwo abateshejwe izabo
Abavyeyi baba bana bamaze kwitaba imana bavuga ko inyanduruko ari amazi yamayimburuka aho baryamye ibyo bikunyuka iyimvura yaguye kuko amazi yayo yamatemba aca mu mazu babamwo ndagije imana na Tanael numwe mu bavyeyi baherutse kubura ikibondo cabo kuri uyu wa gatatu atwiganira uko umwana yafashwe
yafashwe asuherewe umushohera uraza hanyuma atangura kururumba biturutse ku mazi yadutse mu nzu kubera imvura nyinshi ari yaguye cyane hanyuma rero tuca turabura n'ingufu zo kugira ngo dutabaze tuvuze tunyaruka vuba twagiye gushika kwa muganga umwana yamaze kurengerwa acarapfa
izo nzu zubakishijwe amabati kuva hasi gushika hejuru kandi zikaba zubatswe mu buryo bw'amahangare abanyagihugu bahaba batwiganira ko bari bazubakiwe mu kurindira ko bubakirwa amazi afise uburaro nyabwo ariko kugeza ubu imyaka ishika 10 iraheze bakizibayemwo mu miryango amajana 35 iba muri site Gateri 127 nimaze kubakirwa amazu umukuru w'iyo site niyo nkuru Ibrahim avuga ko muri iyo miryango itarubakirwa 39 ari ibangamiwe kuruta iyindi aha ni mu gihe umuryango umwe uba mu cumba kipima metero 2 kuri 3 ico cumba nyene nico gicanwamwo kikabikwamo n'ibindi vyankenegwa hamwe nuko umuryango wose ari ukika umusaya igihe cy'ijoro Uyu mukenyezi asaba ko bogarukirwa mukubakirwa amazu y'uburaro bwiza.
Nukuri mworaba ukuntu mwadushikira imbere mukadusabira nukuri twenga hataramerewe nabigoze. Nkanka umuntu afise nk'abane ndi gucanke banga nta kuvuga ngo hari hakumba bose umwana se na nyina bose basasikirago kimwe. Ibyo bintu nukuri ibyo bintu basha bintu ibintu biteye isoni gose. Nkubure ni imvura iri kiragwa nukura aya nakamara amazi. Ubu niko muje musanga hamaze nugukamuka.
Hambavu yayo mazi ukurundana mwihangara imwe igabuwemo utwumba 16 abahaba bavuga ko ingwara zifatira ku isuku rike nka mbandakara n'ingwara zo gucibwamo harimo na korera zamaze abafashe. Umukuru wa site Gateri Niyonkuru Ibrahim asigura ko biva ku bukene bw'ubuzu bwa sugumwe kuri abo bantu baha muri site Gateri.
N'ikindi kibazo ngaha kihari urabona n'amatwarete aba bantu ku mahangare n'amatwarete bafise kandi no mu mazu nyene iwese zageze ronka bamwe bamwe kuvuga hari benshi gose badafise amawese bikaca bituma rero bamwe bamwe bazabarifashisha kuja mu mashamba mu gisanze n'ibindi kwa cyusanga rero kwa rusazi ruvuye hariya mu gisanze kuzaruhaza rugwa kumbure kuri byombo bakoresha canye ku bindi bintu bisanzwe by'ubuzima bwa misi yose bakoresha ngaha mu rugo cyusanga rero abantu bagiye barafatwa n'ingwara z'ibyaduka zitasanzwe zimenyerewe
kandi rw'abajejwe intwaro bavuga ko icyo kibazo cy'uburaro bakizi kandi ko bariko baragerageza kubakira uburaro abo banyagihugu. Emmanuel Bigirimana arongoye komine Buganda.
Abo bantu turazi neza yuko bari mu buzima butoroshe ariko rero nkuko mwayibonye turiko turagerageza kuraba ukuntu twabana mwari y'amazugu y'amahangara mwabonye ko twatanguye kububakira abahambere nibaza yuko baza baradishitsemo ariko kandi abasigaye nabo twibaza ko mu minsi iza bari umugambi dufasha mu na Parisi bari koragerageza kuraba ukuntu bazobavana mwari y'amahangara.
Abanyagihugu bo muri site Gateri bagizwe n'abahutu abatwa n'abatutsi abajeje intwaro bavuga ko bamwe bahaje bahungutse bava mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi abandi bakahaza kuko ari bantu aho nikora muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Amakuru tugezaho mu kanya nuko urukiko rw'igihugu rukorera mu mujyi wa Cedar Rapids muri leta ya Iowa muri leta zunze ubumwe za Amerika inaharumaze gukatira umunyarwanda Gervais Ngombwa igihano cyo gufungwa imyaka 15. Urukiko rwamuhamije kubeshya mu gihe cyo kwa kubuhungiro no gusabwa n'igihugu bwa Amerika kandi no kuba taravugishije ukuri ku ruhare yabaragize muri genocide yabaye mu Rwanda muri 1994. Umuryango we tumaze kuvugana n'abari hafi y'umuryango we badutangariza ko bazajurira. Cyo kwa nibishoboka amakuru yacu ataha turaza kwagezaho icyo umuryango utangaza. Kubakomeje kutwumva kandi ijwi rya Amerika ryijihije uyu munsi isabukuru imyaka 75 imaze ishinzwe. Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byayo bya mbere mu kwezi kwa kabiri muri 1942 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gicaro cyaryo cyari mu mujyi wa New York. Twakomeje mu minsi ishize yose kubagezaho ubutumwa bwagiye batwandikira ku bijyanye n'isabukuru, abatuhereje imivugo, abaduhaye inyandiko zinyuranye, abaduhaye indirimbo n'ibindi. Ariko uyu munsi turabagezaho ku buryo bw'umwihariko bamwe mu bagiye batugezaho amajwi yabo. Ndetse ariko ndahera kuri indirimbo.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye Subizo chachu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye Subizo chachu Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye Subizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye Subizo chachu
Ubukuru mu batwijeje ubutumwa bwabo ndetse n'intashyo z'isabukuru turahera ku mushinga ntahe Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari president u Burundi.
Ntanguye kumviriza ijwi rya Amerika cyo gihe yari bwaje mu Kirundi cyari mu Gifaransa no mu Cyongereza mu mwaka w'1976. Narinje muri kaminuza ngai Bujumbura hanyuma ndibuka yuko ibintu bya mbere naguze radio hanyuma mu maradiyo twumviriza cyane ijwi rya Amerika ryari ririmo kubera amakuru no kubera kandi ibintu by'indirimbo urabona rero mu bintu byatuma tuyumviriza nuko icyo gihe ariyo yatanga amakuru kumva yuko adushika ku mutima ibuka ndabinyuka amakuru mbere bamwe twakunda kumviriza mu bitwa Gifuri none ibuka neza abitwa ba Seutudiane n'ibuka neza kandi bashikiza makuru hanyuma ikindi gituma iradio ya Amerika twikwikira cyane no munsi nuko yafashije cyane cyane abahungu uko basahiriza igihe aya maradio yahora akora mu gihugu agiye ingorane zishingiye kuri ibi tumaze n'imyaka ibiri kuva aho watanguriye imyerekano hano hagati mu gihugu kubera ikiringo cya gatatu cy'ubuyobozi bw'igihugu nziza
mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye.
Amajwi make yabatwaje batugejeho intacyo zabo n'ibyifuzo by'isabuku ya 2025 y'ijwi ry'Amerika. Turabagezaho kandi umurundikazi Magi Barankitse ayobora ibigo bitandukanye Maison Shalom iyobora mu Burundi.
Ntanguye kubavugiriza impundu kuri iyo myaka 2025. Je ubwiwanje iyo radio ni iwanje. Na narimwe ntigeze numviriza iyo radio y'ijwi ry'Amerika. Cyane cyane mu bihe byari bitugoye mu bihe by'ingwano byaradukijije byaraduhojeje twarashoboye kuvuga turashaka kuvuga iritubakiye ku mutima hanyuma kandi no mu kumenyesha ibikorwa twaba turiko turakora nibaza ko yabaye na jewe nk'iradio niyumvamo nk'iradio y'iwanje yaradukijije no mu bihe tukarondera umuntu tukamutora tukumva abantu tukarema
igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Nawe kandi aho ukomeza kumva radio y'Ijwi ry'Amerika tuguha ijambo buri munsi mu kiganiro muri isanga kuri Ijwi ry'Amerika gitangira isaa 10 kugera saa 11 ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Icyo gihe ijambo ni ryawe nawe ryabaka ijambo turi guhe muri uyu mwanya. Dukomeze twumva noneho undi munyarwanda ubinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Gervais Chondo nawe akurikiye na Radio y'Ijwi ry'Amerika kandi yatangiye kumva ibiganiro bya Radio y'Ijwi ry'Amerika mu myaka y'igihe cy'1960 na 1960.
Ya murakoze cyane kumva ijambo kuri isabukuru y'imyaka 75 y'Ijwi ry'Amerika rimaze rivutse imyaka 25 mu buzima bwa organization ni ikintu gikomeye cyane kandi muri iyo myaka Ijwi ry'Amerika ryakoze byinshi mu rwego rw'itangazamakuru haba ku muntu ku isi yose haba cyane cyane no mu karere k'ibiyaga bigari nubwo byo byatangiye bitinze ho gatoya. Tukaba rero tubashimira tubaha impundu nyinshi kubera akazi keza murimo gukora kugira ngo isi ihinduke no guteza imbere itangazamakuru bishobora no kuzabera urugero ibihugu byinshi aho itangazamakuru ryapfukiramo. Isabukuru nziza rero VOA.
Mwatwandikiye muri benshi mutufiriza isabukuru navuga nka Roger ngenda kuri yo Dieudonné Sabiyo Ngoma Jericho Harero Mukiza Pastor Sodo Odo Mandela Elias Ndikus Nitunga Ezekiel Damas Irankunda Manirakiza Fidelite Gathengute Eugene namwe nabandi benshi cyane mwatwandikiye mwifuriza Ijwi ry'Amerika isabukuru imyaka 75 namwe rero ibihe byiza.
Radio y'Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio y'Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Inshuti z'Ijwi ry'Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya hari niyo bigarukiye mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi tubifurije mwese kugira ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.